Mantenha convidados a Ijwi América. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ani ho numvise abantu tata baratu no nyene kwa mu kiji baka akora akabaha mahera naje atireka ngende ndabe ko noronka y'impunzu aje mbandanye ishure gusa n'inzara nyene birimwe.
Unumwe mu bana bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania avuga yuko impamvu basoka hanze bakaja kurondera ico rirenza ari hanini ubuzima butaborohiye babayemwo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Hagataho ushobora kubusongwa n'ingwara ya gute, urazi ngene ifata nuko woyirinda. Turabigaruka ko mu mpera za kino kiganiro. Kumaze ndabwire muri maki imbere kuja kwizo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze ndababwira ko perezida wa Amerika Donald Trump ategekanya kugendera leta ya Carolina uno munsi kugira ngo yirabire ivyo nonyo n'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Florence hamwe naho ibikorwa vyo gutabara bigeze. Perezida Trump avuga ko ashima ukwitanga kw'abategetsi abasirikare hamwe n'abandi bariko barafasha igihuhusi Florence gushika ubu kimaze guhitana abantu bashika kuri 32 kigasiga ibisagara nka vyose vyo muri Carolina ya ruguru mu bishanga vy'amazi. Abategetsi muri leta bose basaba abanyagihugu kutishimira akazuba kabonetse kuri no kabonetse jo kwa kabiri kugira ngo kuko ngo hari yindi myuzurira yitezwe muri nondwi. Umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yatangaje ejo ko ashobora gutanguza amatohoza kubirukanye ku nguvu ibihumbi amajana vy'abayisilamu bo mu bwoko bw'abaroyinga muri Myanmar abahungiye muri Bangladesh. Fatou Bensouda havuga ko ayo matohoza yibanze ashobora kwibanda ku kwangaza abaroyinga, kubima uburenganzira bahabwa n'amategeko, ubwicanyi bw'abakorewe, kubafata ku nguvu, kubanyuruza hamwe no gusambura imitungo yabo. Sirikare cha Myanmar cagirijwe kandi guhamagarira ibikorwa vy'ihonyabwoko ku nkehwa z'abaroyinga guturira imitumba babamwo. Abaroyinga barenga ibihumbi 700 niwavugwa kuba barahungiye mu gihugu kibanyi cha Bangladesh kuva mu kwezi k'8 ku mwaka uheze. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres arashimishwa n'amasezerano yashitswe ko ku munsi wa mbere hagati y'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya na Turukiya yo guca akarere katarimo intambara mu ntara ya Idlib muri Siriya. Antonio havuga ko ivyo bizokinga ibikorwa bya gisirikare muri ako karere kandi bikingira ubuzima bw'abanyagihugu baharurwa miliyoni 3. Guterres asaba impande zose zirwana muri Siriya kumvikana mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano no korohera za abatanga imfashanyo gushika mu bice byose baciye mu mabarabara akomakomeye. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin hamwe n'uwa Turukiya Recep Tayyip Erdogan bemeranije ku munsi wa mbere guca igice kingana n'ibirometero 15 gushika kuri 20 kitazorangwamwo intambara. Abanyagihugu mu ntara ya Idlib barenga umuriyoni bahungiye muri ako karere kaciwe. Turukiya imaze guha indari impunzi za Siriya zirenga imiliyoni 3 bahunga intambara ya Idlib. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, turabahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nungire ndabahikazi kiganiro cacu tugihere ku makuru avugwa mu Rwanda nyuma yo kurahira kw'abagize inama nshinga mateka y'ico gihugu ubukuri no mwanya turiko turavugana ariko aba igikorwa co gutora komite ku mwanya wa perezida w'inteko hongeye gutorwa mu Kabalisa Donatila ukomoka mu ishaka rya FPL umwanya wa vice perezida nawe hatowe mu Kabagwiza Eda akomoka mu ishaka rya FPR ubu tukaba rero dutegereje utorerwa ku mwanya wa vice perezida wa kabiri turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC kivuga ko cisha abarwanyi ba Mayima ya Kutumba batatu congera gifata abandi batatu mu ntambara baraye batanguye kuri abo barwanyi bari muri sector ya Rurenge ni territoire ya Fizi intara ya Kivu ya Majepfo. Inkuru irambuye ni jisho gijwe rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha ushinzwe gutangaza amakuru muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sid Sid Lieutenant Jacques Kiyenge abwiye ko mu ntambara baraye batangije kubarwanyi ba Mayima ya Kutumba bari bamaze iminsi igera kuri ne bigaruye bimwe mu bice byinshi bya secteur ya Rurenge harimo Kirembwe na Gwiko bamaze kwicamo abagwanyi batatu baba Mayimayi ndetse bafata abandi batatu bari bateze ambushe muri lokalite ya Kipupu iri mu birometero 7 na Mahemba ugana isaramabire mu ntara ya Manyema. Ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Jacques Kiyenge ushinzwe itangazamakuru muri secteur opérationnel Sokora kabiri Sid Sid yavuze ko bakomeje gukurikirana abo bagwanyi baba Mayimayi ya Kutumba aho muri kino gitondo ingabo za FARDC zigaruriye lokalite ya Kipupu kandi zikomeje imigwano zerekeza Kirembwe. Yageze ati
Mayimayi deja atakufa wengine wako
na Mayimayi batatu bamaze gupfa abandi bari kugenda bafa ariko batumaze kubona ni batatu nabakomeretse ni benshi ukurikije ibyo abaturage bari kutubwira ndetse twafashe batatu ku Rwanda rwa FARDC hakomeretse batatu hapfumwe. Umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Fizi Maître Tamwe de Gracias atangaza yuko abaturage benshi muri secteur ya Rurenge mu bice bya Kirembwe Ruiko Penemende bakomeje guhungira intambara mu mashyamba kandi ari nta bufasha bari guhabwa n'ishyirahamwe iryo ryo ryose. Mumenye yuko muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sid Sid itangije intambara nyuma yaho bagwanyi ba Mayimayi bayowe na General William ya Kutumba birukana ingabo za FARDC mu birindiro byazo by'Ikirembwe na Gwiko ku wa gatandatu ushize. Vedaste Ngabo wo kubwijwe rya Amerika ifizi yo mu ntara kivu ya Majepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye mukanya caturja mu Rwanda tubabwira makuru y'impunzi ariko mu nkundire mbanze mpuhure gato aho narinda babwiye yuko ku mwanya wa perezida w'inama nshinga mateka mu Rwanda hongeye gutorwa mu Kabalisa Donatila akomoka mu ishaka rya FPR niko navuze ariko akomoka mu ishaka rya PL mu ntunge mu mburanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushikiranganje bushinzwe impunzi bwaraye butanguye gutanga inkwi mu ikambi ya Mahama irimo impunzi z'abarundi ni nyuma y'amezi arenga atatu havugwa ubu kene bw'inkwi muri iyo kambi vyatuma impunzi zihura n'ingorane zitandukanye mu gihe bagiye gusenya hanze y'ikambi. Mu vyumva mu nkuru twategura n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Ikibazo cy'inkwi zo gucana cari kimaze igihe gisa n'icabaye kanane y'abahinga nk'uko impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zabivuze. Ubwo bukene bw'inkwi bwatuma n'utwo kujya baronse bataronka ico badutekesha abane nabo bagahitamwo kutugurisha iyo bagiye gusenya hanze naho bagahurirayo n'ingorane zitari nke. Uku niko babibwiye ijwi rya Amerika.
Ikibazo cy'inkwi buhoho twana nabyibagiwe gufata inkwi twarazibagiwe kabisa ubu ntanku tugifata. Oya
wavanga ukagenda gusenya nyuma y'inkambi ukamererwa nabi ntamererwa nabi naho ukagira ikibazo ukava yumugaye yaba ari nk'umukobwa yagenda yagafatwa ku nguvu cyangwa ari umudamu akishwa umva hari urufuruzo mbugo
ukacugira ubwoba bwo kugira iki bwo kugenda nawe abana bakaguma ngaho bakishwa n'inzara na twatundurose ukabona uzo kudutekeye
kuko arashobora kuba afise ikibazo cy'inkwi akatoteka agacagurisha bya bigori agacahera abanye yobwirirwa
ameza ngahara heze tutarosinka nk'abantu bakagenda gutasha iyo mu byakure bakaziduka bagenda bakarije baze bagaragara harije bagenda bagakubitwa bazira ikintu kinkwi ni ugushaka kuntu babaho bagenda guhigisha ubuzima bwo mu nkambi kugira ngo barebe kuntu boramuka
kadutubona neza meza birarahitse
ku Kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bujejwe ikibazo c'impunzi mu Rwanda bufadikanije n'ishyamwe mpuzamakungu gita impunzi ya SR bumvise amarira y'izo mpunzi maze butangiye nkwi muri iyo kambi ya Mahama. Guhama Jean Claude umuyobozi ajejwe impunzi muri ubwo bushikiranganje yatubwiye ko batwayeyo inkwi zingana n'amaseteri 13 n'amajana 5.
Niko bimeze inkwi twarazibonye ubu twatangiye kuzijyana mu nkambi ya Mahama ariko kuko ari urugendo runini twazibonye mu karere ka Nyamagabe urumva kuzivanayo kuzigeza Mahama n'urugendo rurerure cyane ndetse twibaza ko iza mbere zishobora kuhagera nko mu ijoro ry'uyu munsi ariko birakomeza kuko ibyo birahagije izo twari twifuje zose twarazibonye zizakomeza kujyanwa muri iyo nkambi ari nako bazishyikiriza impunzi igihembe ho tumaze iminsi tuzijyanayo ni igikorwa gikomeje.
Mu ndwi iheze ijwi ry'Amerika ryari ryabajije umushikiranganje ajejwe impunzi ikibazo cahabaye kugira ngo izo nkwi zikene. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur yari yijeje izo mpunzi ko ikibazo cabo kigiye gukemuka.
Nibyo koko muri iyi minsi habayeho ikibazo cy'ibicanwa muri iyi nkambi bitewe n'abarwiyemezamirimo bari bahawe amasoko bagize ubushobozi butahagije ariko turimo turabikosora kugira ngo kikemuke.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zirashimira Leta y'u Rwanda ko iyo mvugo yajanye n'ingiro maze bagahabwa inkwi naho n'ubu bavuga ko izo nkwi zikiri nke. Ku munsi wa mbere naho igikorwa nk'ico cyari cyakozwe mu ikambi ya Gihembe irimo impunzi z'abakongomani naho nyene hari haheze igihe badahabwa inkwi. Ikambi y'impunzi ya Mahama irimo Abarundi hafi 58,000 ni mu gihe ikambi ya Gihembe irimo abakongomani barenga gato 13,000. Pierre Claver Niyonkuru, Ikigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, Kigali. Urakenuye mbwirire mwumvise impunzi z'Abarundi mu ikambi ya Mahama zatezuriwe mu kuronswa udukwi. Utwo dukwi turiko turabera ikibazo impunzi z'Abarundi zahungiye Induta muri Tanzania mutigute baja kurondera inkwi mu makambi gutyo ababa mu micungararo ya Nduta bakabagiriza ko bariko barabiba mu mashamba yabo. Muvyumva mu nkuru menyesha makuru ijwi rya Amerika Induta muri Tanzania, James Jovin.
Uchusanga bategeye mu mashamba yabo n'imiheto.
Umwe mu batanze ikiganiro ku ijwi rya Amerika yemeza yuko batemerewe gusohoka inkambi ariko ubuzima babayemwo nibwo butuma basohoka inkambi naho bahura n'abagizi ba nabi cyibura igipolisi aho ufashwa kubitwa bimwe birenze bakajya gufungwa cyibure bakicwa abaronse umugisha nabo bagatungwa n'amaguru
kagenda rero nyuma rero mu kiciciro kurondera nyene ubuzima nyene kurondera gahera ko kugira ngo utse usume utwishoboye kujya ariko mugere rugiye urumva ubwiye nyuma y'amate igiko murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi udahuye n'umujambazi nawo nyene ugahura n'umupolisi bigatuma nawo nyene uca wiruka nyene mu mashamba agufashe nawe nyene bakagukubita bakagutwara nyene nyamisivya abagutwaye kugupfunga niyo rero bawavuye nyene nkafi ni kambere ugashikino rero mu bicici naho ne usanga naho nyene ubonye umupolisi nyene uguma wiruka nawo nyene ugakora atamutima ofise uri hamwe kimwe gusa udakora nyene nk'umutajiri ngo abe yarakurihiye nko kuri migresheni nawe nyine usanga uri gukora nyene wiruka nyene umutima utari hamwe wabona rero twe duhara rero turonse ugashima uhoraho nayo handi hoho nta teko na rimwe rihari rikurekwira kuja inyuma y'ikambi.
Muri izo mpunzi nyene zasanzwe inyuma y'inkambi harimwo n'umwana w'imyaka 12 mu kiganiro yahawe igihe Amerika yavuze yuko we ari imfuvyi kandi gufatwa nabi n'uwari mutunze kubura ibikoresho byo kwishure ni bimwe mu bibazo byatumye asohoka inkambi kujya gushaka amafaranga kugira akemure ibibazo bimubangamiye.
Uwanzanye ari mu nkambi nyene yaranzanye ati umva acatanwa kumfata nabi nk'uko nyine umwana nyene utivyariye ukuntu amera yaramfashe n'abafata nyene ucana nyene batuye nyene ingya badupokeza nta kwezi zikumaza nayingeze mu munani mpuzu nambara yarimwe gusa sinahindura n'urupira bampokeje sinokubaho kanamwishure ngo ndinji ani hono umvise abantu zatatuna nyene kwa mukijiji bakakora bakabaha amahera naje atireka ngende ndabe ko noronka y'impunzi aje mbandanye ishure kwigaho na hanika atari uwo mwaka wonyena nyene uheto nyene ntika banye n'ubukene yavye nyene atari impunzi gusa n'inzara nyene birimwe nyene ibintu vy'inzara vyotuma nyene apuye mu nkambi.
Ikindi baremeza yuko batabanye neza n'abaha ahubwo bameze nk'abari mu ntambara kubera iyo bagiye gushenya benshi bakubitwa abatagize umugisha nabo bakicwa bagirizwa ubusuma bw'ibiribwa mu matongo y'abaturanye n'inkambi.
Urabona ko dushenya mu mashamba y'abaha, ucusanga rero bategeye mu mashamba yabo n'imiheto. Ni benshi nyene ni benshi bapfuye. Baziriki bazira inkwi ngo bagenda gushenya ati baza bariba imirima y'abandi. Abo rero akaba arabafise ingeso nyene yabo. Kindi nyene ndovuga nyene n'ukubera nyene baduhereza indira zitakwiye nyene zidutungira umuryango w'uwacu.
Mu bitigira bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo muri uyu mwaka w'2018 amaze kwicwa abarundi indwi hamwe n'abatanzania batanu. Abo mitumba yabo yasanzwe mu mashamba batazi wabishe abafunzwe mu gasho bagera 78 benshi bazira kujya gushenya amatongo ya Tanzania no gusohoka inkambi kujya gucingero kandi bitemerewe n'amategeko kivuga yuko impunzi zijeje gutanga makuru y'abagizi banabi kugira babashe gucungira umutekano mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ukaba usongwa n'ingwara ya gut, twakwemereye ko tuzakubwira uko ifata nuko uyirinda mu mpera za kino kiganiro, ariko imbere yuko tubigaruka ko tubanze gato tunyarukire naho mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, neza na neza mu ntara ya Kayanza. Tubabwira iby'umwigeme asa nk'uwakoze ica abandi batahora bakora mu kutangura gukora umwuga wo kubaza. Nimboneka rimwe kuko uyo mwuga uwundi ukorwa n'abagabo mu gihugu cy'u Burundi, Fidelite Ishatse yarishikiye kuraba uwo mwigeme barayaga.
Chewe nkisaro ndayishoboye, saramanje ndayishoboye, ntanda ndayishoboye, je kabisa je kuganje ndumva ko nshoboye.
Uyu ni ndayikeza Consolata, umwigeme w'imyaka 23 avuka igwintare muri zone Murimo, komine Kayanza, mu ntara ya Kayanza. Amaze imyaka 7 akora umwuga wo kubaza mu kigo cyigisha imyuga kiri mu gisagara cya Kayanza. Uyu mwigeme nahavuga ko ashoboye icyo cyumviro cyo gukora umwuga wo kubaza mu ntango cyaramuteye amadidane.
Ibyo amashuri mbonye binani aca haba umuntu acambarira ati genda wige kubaza, urabona ko kubaza tabigeme benshi babikurikirana byo kugira akamaro. Nanje nkiyumvira ukungene nota kwiga kubaza ndi umukobwa, nkumva umenga nta gaciro byompa kwirikwana n'abafundi uri umufundi kazi uri umwe. Naragiye jewe kweri nubwo ngiye ntabyo nzoshobora kubaza, mbona umenga bibereye abagabo kandi bibereye abantu bafise ingufu. Ariko uwo muntu abarira ati shyiramo kwizera, byose uvuga ati birashoboka.
Ku rubuga ari wenyine ariko ku ntebe y'ishure iri kumwe n'abandi bigeme. Amakuru dukora mu bigisha umwuga muri ico kigo amesha ko kuva mu 2006 gushika mu 2008 hari n'abandi bigeme bavyigishijwe inyigisho baronswa z'amara mezi 9. Sangiyumva Sylvestre.
Promotion ya mbere ngitangura bari abakobwa 4 ku bahungu 16, hama promotion ya kabiri baciye haza aho 6 ku bahungu 14, hama promotion ya gatatu rero hoho babaye abakobwa 7 bahungu 13.
Kuvyiga ni kimwe, kubikora ni kindi. Muri abakobwa bose bavyize utunzwe no kubaza ndayikeza Consolata wenyine.
Ubisanzwe twebwe twari twabyize turi 5, mugabo mwabo 5 arahejeje barabiheba, hasigara umwe nene n'ubundi yabihebye. Burundi hasigaye ndumwe ari barose certificate basha barabiheba. Yedenge nka biyumviriye cyo bitera ibyo kuzakwirirwa hagati mu bafundi.
Nantege biguca wewe ko nawe umuntu uzobusanga waheze.
Oya je ntabyo noye bakubera naje nyine numva ndarisha. Ndashima Imana yampaye ungabire yo kuvuga ati jewe sindabibagenza nje kuba barabihebye nanje ngo nje ndabihera.
Hagataho abasangiye umwuga barenga 25 bakorana muri ico kigo mu bo twavuganye, hari abanezerwa nuko bafite umwigema baza, abandi nabo bakamucira imizi kuzimu.
2015 je niho natangira.
Ubwo ko waciye imyaka 3 waje usanga Consolata?
Eh, ujya naje ndamusanga.
Wewe ne wa umenyereye kubona abakobwa babaza?
Jewe?
Eh.
Ntabyo nari menyereye nababonye ngezwa aha. nasanze ari neza no kuba nyene mwuga nyine kuza gukora abantu bose
ku bantu babigeme mwuga ofisi igihugira biraba ko no kuvuga nkuba afisi imbanye ntiyoja nkari ya ku machine cyangwa afisi imbanye ntiyo kwicara ngahangwa nk'ibintu atobora ngatobora cyangwa ibintu byo gufata nk'uruketo urukero ngwakebe ntiyo kunda kumva yuko imbanye ikimutangira
ne kugaho ko bwiki
ne umenga bakora nkindi myuga sinzi
siko ndabibona cyakazi umuntu herakize ndize no kwiyo kabandanye naho yorongogwa kanu nk'umugabo bakabyumvikana nk'uko umugabo n'umugore mwiza amashuri mwe ko umugabo mukora mwese ama uruko bukagenda neza ndabunyira birashoboka
nabi yuko konsolata ntaronko bavyumva kumwe
umuvyaseje ntawe ndaronka ndacarindiri ahubwo beshi nabaza baza bavuga ati wewe uwo gushaka uwo mwugarira inzu kazana nk'ibyo mu nzu nyene bigenewe nk'ibyo nyene by'ububati saramanje ajavuga ati je nta mutaye ndaronka gukora nk'ibyo bagaca bagenda cyangwa bisanzwe mbabona ko bashaka kumpenda nta rukundo ruba rurimo rya guheri nk'umuhungu yagukunze ntiyorinda kuza agusaba urukundo akaca gushikiza kw'ibyo
uwo mwuga wo kubaza kubigeme ujusanga iyindi yo kugendesha imiduga no kubaka amazu nayo nyene aho yitirirwa abagabo ariko ubu isigaye ibonekezamwo abigeme n'abakenyezi mu gisagara ca Kayanza. Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Fidelite Ishatse arakenuye nkuriwe mushaka gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trove wa akaburungu.com uja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mukanya ikiganiro c'amagara y'abantu. No musi mu mwanya w'ikiganiro tubabwira ingene mubungabunga amagara yanyu n'ayabanyu. Turagaruka ku ngwara ya gut. Iyo ngwara ibangamira ingingo z'umubiri rimwe na rimwe igahitana uwo yasonze. Umuhinga yanonosoye kuvura ibijanye n'indwara zibangamira ingingo z'umubiri, Angelique Niyokuri, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse I Bujumbura, yavuze ingene umuntu ashobora kwirinda iyo ngwara n'uko ifata. Reka tubaha akanya baduge ku ijambo.
Muganga Angelique Niyokindi yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu ngingo, atangura asigura ibimenyetso by'iyo ndwara ya gute.
Ihera mu inorikuru, irinorikuri ingingo ya mbere ikavyimba, igashuha, ikababara, hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo, mbese niyo akoze ko canke naho ko baragahuza gatoya kamukoze kakababara cyane. Iza bukwi na bukwi, hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo, mugabo n'abagore barafata.
Mu gihe umuntu adashirutse umwete wo kwivuza hakiri kare, ishobora kumusinzikaza kugeza aho imugira ikimuga, mbere hakaba n'abahakura urupfu nk'uko muganga abandanya bisigura.
Habizo ngingo z'intoki, habizeho kumano, hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi. Bikavyimba gose. Bimaze kuvyimba, urumva umuntu acara gumaza araja muri crise cyane gose kandi kenshi. Kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo, turashobora no kuca tuza turajya ingingo. Mvutse ngo twariye mu ngingo rero, no kuvuga ko tuca tujya amagufa, aha impera n'impera z'amagufa, afatanije iyo ngingo, zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo. Rero ico gihingingo ntibigikora icitegerezwa, kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora. Intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo, canke ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye. Nyene ibandanije itavugwa, utwo tubuye tukaja mu bwonko, hanyuma rero tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa.
Muganga abandanya avuga ko bivanye nuko imibiri y'abantu yubatswe, hari ababa bashobora gufatwa n'iyo ndwara, inkabuzo zikaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi, imboga z'amashu, ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa Coca-Cola. Ariko kandi hakaba n'imiti mwimwe nk'uko muganga Angelique abandanya avuga.
Hariho n'imiti ishobora kubizana, na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ndwara ya hypertension, ivuduka ry'umurindi w'amaraso, iyo bita amadiuretique, nayo narabiduza. Rero iyo byadugijwe n'ivyo hoho biba vyoroshe, kuko dusha duhagarika iyo miti.
Nubwo bikunze kuvugwa cyane ku indwara ya gute igwara abagabo gusa, uyu muganga avuga ko ifata n'abakenyezi, nubwo bari kugitigira igike ugereranije n'abagabo. Mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara, muganga asigura ko baba barayivukanye.
Uwo mwana acatangura kugira ububabare bwo muri za ngingo, akiri muto akaguma yivuza akaguma yivuza rero yari karivuza barashobora gusanga biduze nivyo se nakubwiye ingene bayipima barapima hari byo bapima mu maraso bakaraba ko biduze cyo bita acidic iyo biduze rero haraho rero kuri uwo mwana bica byama biduze bakagerageza kumuha imiti urumva ko bamuha imiti nuko bica bitevya ko zangwara zivyuririza ibiza mugabo kwa yitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga
abatarafatwa n'ingwara ya gute muganga Angelique niyo kindi avuga ko bashobora kuyirinda cyo kimwe n'abamaze kwigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti
akagerageza umubiri wiwe akaguma wunonora kugira ngo ingingo zigume zikora akirinda kugira ibiro byinshi birenze akirinda ko umubiri wiwe utacukora n'umaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi bakagerageza ko biha umwanya ukwiye nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota 30 yo kunonora imitsi nka kujya afata iminota 30 yo kwiyoga canke yo gufungura n'uwo mubira akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora muri ico gihe rero araheza iyo gutekatekana naho yo bayigwaye utarayigwara ntiyigeriza ivyo biyitera ko twobihereka canke tukabigabanya byanse ko tubireka mugabe bishobotse twobihagarika
igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza muganga avuga ko ashobora kumara imyaka 10 atumvise umusonga wayo abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afise by'abayigwaye ari benshi mu gihugu cy'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ndonse kuri ico kiganiro camagara y'abantu yaduteguriye kuvyerekeye ingwara ya gute na muganga Angelique Niyokindi bari kumwe. Nuko rero mu kanya turava duhana gahindukira ni mu minota 2 n'amasogonda makenya. Ariko imbere yuko dusezerana muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi ngo aradufitiye akaririmbo. Reka rero ndabareke mbandanye mugihegwa na Karuno karirimbo nipe nguvu ka Kidumu. Kidumu ubundi zina giwe ni Jean-Pierre Nimbona ariko aramutazira Kidumu niko kazina kiwe ko kuririmba karirimbo nipe nguvu mu rurimi rw'ikirundi canke rw'ikinyarwanda bariko arasaba Imana ngo imuhe nguvu imihe kwihangana muri ivyo vyinshi bariko aracamwo. Tubareke mubandanye mugihegwa na kano karirimba ariko imbere yuko tubaha agahindukira ndabatumire mu biganiro biri imbere muri vyo harimo muri isanga ya saa 10 igice cya 12 tubaza kuba tubafitiye amakuru agezweho mu karere igice cya 1 naho ni minota 30 amakuru agezweho ku isi ariko cane cane turaza kwibanda kuri Afrika muranigwe cane gose na Lidiane nahaze muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur bafatikanije twemi tubipfurize umunsi mwiza mubanye no muvyanye.
Come on, go see Papa. Tu sa me kevu baba tupe amani tukombele zako tukipika magoti papa tusame dhambi zetu tukombele zako tukiwa wanyenyekevu baba tupe amani tupe amani ya nyoyo ndiyo sababu tucheza gita hivi. Kwa baba, kwa mtukufu wako,